mukomeje gutega matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho kuri rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi umunsi wahariwe amakomine ntuvugwaho rumwe.
Nta mategeko akwiye hari cadre juridique yo gushyigikira iyo politiki. Ibi bya bintu byo kugenda gusanga abantu ngo twagiye twicara ngo barari bya baranywa baragira gute ngo barahura bivukira baricara bagaca bamanuka.
Uwo ni Faustin Ndikumana uyobora ishyirahamwe Parisem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo. Ibishikirizwa n'urongoye ishyirahamwe Parisem biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntahiraje.
Kwa yuko hariho itegeko rya prezida ritegeka uwo munsi ubaho. Uyu munsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose n'abenegihugu bagashyikirizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza, ibyagenze nabi.
Iyo nkuru kimwe n'izindi zirimo ibibazo abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu muri Kivu ya Majyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahura nabyo turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho ishyirahamwe Parisem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo ritashyigikiye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine mu Burundi. Faustin Ndikumana uyobora iryo shyirahamwe avuga ko uwo munsi mukuru ari uwo gusesagura ubutunzi bw'amakomine, ariko muri leta bo siko babibona. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Gushiraho uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi ntibyari bibi nk'uko uburongoye iryo shyirahamwe Parseme yabibwijwe rya Amerika. Uwarongoye iryo shyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo akabona ko intumbero ihabwa uwo munsi atariyo yari ikwiriye. Faustin Ndikumana akavunira urugohe abatunganya uwo munsi.
Amatariki nk'ayo abatanga akajyaho kuyumvira ingorane ziba zihanze ivyo bisata ingene biba byifashe. Hari ingorane zifatiye ingene ugushaka kungana mu kubishyira mu ngiro n'ingene hejuru mu maministeri babikontura babikurikirana ife bitakondinasi. Ni ukuvuga usanga hari amakomite menshi abiraba, ugasanga umengo ingufu zirasanzaye, ugasanga hari amaministeri abiri yamari karaniganira ivyo bintu. Wewe mwaro ministeri ngo yintwara gati mu gihugu ngo uje witerambere rya makomine hagacango n'indi ministeri bijanye na decentralization hahura iya terambere rya makomine yinda yintwara ngo mugabe kaguma mu ngo byose biko biranigana gukurikirana ivyo bintu.
Faustin Ndikumana afisikinda negura uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi harimo ko atakindi ubugamije ataruka abawitaba babagiye kwisangira urukanyu.
Kindi nta mategeko akwiye hari cadre juridique yo gushyigikira iyo politiki. Ibi bya bintu byo kugenda gusanga abantu ngo twagiye twicara ngo barari bya baranywa baragira gute ngo barahura bivukira baricara bagaca bamanuka.
Ibishikirizwa n'uburongo ishyirahamwe Parseme biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntahiraje akavuga ko uwo munsi wahariwe amakomine ushingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Atanga insiguro ku bavuga ko uwo munsi utisunze amategeko.
Nibaza yuko bavuga ibyo bintu yarihenda cyane kuvaho hadiyeho leta shasha ejo bundi. Murabizi yuko hariho ibisata bimwe bimwe byavuye mu bushikiranganji bw'icyaba ry'amakomine byimukira mu bushikiranganji biri hagati mu gihugu n'igisa gukunda igihugu bucabura nahindura n'izina ubu bukaba bwitwa ubushikiranganji bugiye intwari hagati mu gihugu n'igisa gukunda igihugu n'iterambere rya bene gihugu. Aricyo gituma bya bisata byose by'iterambere ry'amakomine byimutse ndetse gafonike cyose cyarimutse ndetse kitwa mikrokrediya cyarimutse byose biri muri interiyeri sinuma yari abantu bari kwakiranya ibintu bavuga yuko hari ukwihera. Nta kibazo kihari, nta na kimwe n'amategeko agenga ubushikiranganji bubiri mashasha vuba cyane yagiye gusohoka kibaza yuko nibaza ababivuze ngo ntibazi ibyo ari byo. Nibaza ko habaye kwihenda cyane kuko atari uko bimeze.
Uwo mutegetsi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagize n'icyo avuze kubibaza ko imvukira zo muri ayo makomine atakindi ziba zigiye gukora atari gusangira umunezero yabwijwe ijya Amerika ucuwo munsi w'amakomine ubugamije
komesha yuko hariho itegeko rya president ritegeka uwo munsi ubaho utimbe uwo munsi ukurugamije iki hakogwa iki mu itegeko rya president byatomoye neza icyo gusigura n'icyo ugamije ubwa mbere ni munsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose nabene gihugu bagashyizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ngene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza ibyagenze nabi ibyaragwe n'ibitabagoye kugira ngo nabo ibyagoranye bikosogwe ibyakozwe kugira zingufu kare kugira bigenda neza kurusha hanyuma kandi kugira ngo bace baraba bashimira n'abagize uruhara mu guteza imbere komine yabo hanyuma bongere bace bapanga n'imigambi y'umwaka ukurikira mu ntumbero yo guteza imbere ikomine.
Uwo munsi w'amakomine uno mwaka ugize gatanu himbazwa kuva ushinzwe kuri ndugerekerezo rya kane ukwezi k'umunani umwaka wa 2018 ukaba wahimbajwe mu makomine yose y'u Burundi nk'uko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Tuve i Bujumbura tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho imiryango yita ku bagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu muri Kivu ya Majyepfo ivuga ko ihezwa n'akato bahabwa mu miryango n'abaturanyi bituma benshi muri bo bahitamo kubiceceka bityo ntibabe bagihawe ubuvuzi bw'ibanze burimo no kubavura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina babarandujwe n'ababafashe ku ngufu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yasuye ibitaro bya Panzi bifite umwihariko wo kwita no kuvura abahuye n'icyo kibazo maze adutegurira inkuru ikurikira.
Intara ya Kivu ya Majyepfo ni imwe muzikomeje kuvugwamo ikibazo cy'abagore ndetse n'abakobwa bafatwa bagasambanwa ku gahato n'abitwaje intwaro kibasiye iburasirazuba bwa Kongo mu bitaro bikuru bya Panzi byo muri iyi ntara ahazwi nko kwa Dr. Mukwege mu mujyi wa Bukavu ni hamwe mu hatangirwa ubufasha ku bahuye n'iryo sanganya. Imibare twakuye mu buyobozi bwabyo iragaragaza ko kuva mu mezi 12 ashize impuzandengo yabo byakiriye bahuye n'icyo kibazo iri ku bantu 125 buri kwezi. Icyakora ngo uyu mubare ni uw'abakiriya baba batinyutse kugaragaza ayo mabi bakorewe bakaganira iryo vuriro ngo bitabweho. Impamvu aba batinya kwigaragaza zishingiye ahanini ku buryo bafatwa n'imiryango bakomokamo nyuma yo guhura n'izo ngorane. Hari iwacu y'umuntu yahuye n'iki kibazo ntabakibanye neza nabo mu muryango n'abaturanyi bakibimenya bahita bamwirukana abandi bakamuha akato. Ibyo rero nanjye nibyo nabanje gutinya ndicecekera kumbe simenye ko ngendana uburwayi. Uyu ni umubyeyi w'abana batanu akomoka muri teritwari ya Warungu imwe mu zigize Kivu ya Majyepfo. Twahisemo kumuhimba akazina ka Mariya numwe mu bo twasanze hakwivuriro. Yafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje intwaro mu mwaka w'2010 ubwo yari kumwe na bagenzi be bandi batandatu bagiye gushaka ibitunga imiryango yabo. Abamusambanyije ku gahato bamuteye inda ndetse banamwanduza virusi itera sida ariko iyi ndwara yo yagaragaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuko nta bundi yari yarigeze ajya kwa muganga. Kuva icyo gihe cyose uyu Mariya yakomeje kubika iryo banga ariko biranga umugabo warabimenye. Ibyo yabonaga ku bandi bahuye n'icyo kibazo yanatinyaga ko bimubaho nibyo byaje kumushyikira. Sinzi umuntu wabibwiye umugabo wanjye kuko nari naririnze kubivuga ariko kibimenya ahisanya ngaburundu. Yari yaradushatse turi abagore babiri ari njye wa kabiri ankunda cyane ariko kuva ubwo yanyanze yivuye inyuma. Twari dufitanye abana batanu ndavuga nti Mana yanjye koko nkora iki ubwo mpitamo kuzinga utwanjye nsubira iwacu. Iyi myitwarire y'abagize umuryango wahuye n'ikibazo muri Kivu ya Majyepfo irimo kugira ingaruka nyinshi zirimo no kumuvutsa ubuvuzi bw'ibanze yakabaye ahabwa bumurinda kwandura zimwe mu ndwara zikomeye zirimo na virusi itera sida watabona kuko abatageze kwa muganga. Bwana Eric Winans numuza bikorwa gahunda ishinzwe kubakurikirana aha mu bitaro bikuru bya Panzi. Abenshi mu bagore rero barabigumana muri bo ari nacyo gituma kenshi twakira abo byashyikiye kera. Usanga umugore yarabitse iryo banga imyaka n'imyaka uko ari nako indwara yandujwe igenda ikura byagera ku rwego rero ajya kwa muganga byakomeye akaba aribwo atwemerera ati ubu hashize imyaka itatu mfashwe ku ngufu. Uretse ikibazo cy'akato gahabwa bafashwe ku ngufu bakabigaragaza gituma n'undi bibayeho atinya kubivuga imiterere yakunze kubera ibyo byaha nayo irimo gutuma bahohotewe batabona ubuvuzi ndetse n'ubujyanama bubafasha kwiyakira no gukomeza ubuzima. Hashize amezi hafi agera kuri atatu mu gace ka Wameri muri teritwari ya Mwenga abarwanyi b'umutwe wa Mai Mai ya Kutumba bateye aho hantu basambanya ku gahato abagore barenga 50 mu ruhame imbere y'abagize imiryango yabo gukorera ibyo byabereye ahantu kure ndetse hatagendwa. Abahuye n'icyo kibazo ntibashoboye kugera hakwiye ivuriro icyifuzo cyaba bahuye n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu n'abitwaje intwaro kikaba ari ukugarura amahoro aho batuye kugira ngo ibyababayeho bidakomeza no kugera ku bandi.
Itaji yangu
icyo nifuza nuko leta yashaka uburyo yageza abashinzwe umutekano hose mu gihugu kubera ko twebwe ubuzima bwacu aho dutuye buva kugushakisha utibishyikiye ntushobora kurya kandi nunaguma mu rugo abana bazicwa n'inzara. Bareba rero uko bagarura umutekano hirya no hino kugira ngo ibi bintu birangire burundu mu gihugu cyacu. Icyakora nanone bisa naho bikigoranye ko iki kibazo cyarangira burundu na cyane ko hari abagana ibitaro bya Panzi barahuye n'izi ngorane zo gufatwa ku ngufu bagatunga agatoki abashinzwe umutekano ba leta kuko aribo babibakoreye. Benshi mu bagana ibyo bitaro hejuru ya 80% baturuka mu bice by'icyaro muri teritwari za Uvira, Karehe na Warungu. Ubuyobozi bw'ibyo bitaro ariko buvuga ko ibi bidasobanuye ko ariho iki kibazo cyiganje gusa ahubwo ko aribo batuye ahantu haborohera kugera kuri rivuriro. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ipanzi muri Kivu y'Amajyepfo.
Arakoze umunyamakuru wacu Themistocle Mutijima. Mu Burundi umusozi ungana n'amahegitari hafi 4 waramanyutse uva muri komine Giteranyi ntara ya Muyinga wihomeka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngo byatewe n'imyuzure y'imvura yaguye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Muyinga.
Uwo musozi upima hafi amahegitari 4 nk'uko mu ntwaro babivuga wasenyuwe n'uruzi Kagera urukura ku nkengera y'imisozi ihanamiye ugo ruzi muri komine Giteranyi ihanura bibe n'u Rwanda. Uyu numwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Murama wamanyutse atwiganira ingene ugo ruzi rubandanye rusenyura inkombe zago.
Turabona umengo biguma byimanyurako ni kuvuga ha mu rufundo niho hamanyutse haragenda hafatana n'urufundo rw'u Rwanda nyene. Ubwo rero haragumaho kuburyo bwo ko wikirako n'amaguru wigira mu Rwanda ntangorano udashojejwe mu bwato ukagenda n'amaguru ariko ubu biguma byimanyura akagera akaguma akagenda kwa kundi kaho.
Umuhinga mu by'ubutare n'agataka Charles Bakundukize asigura icyo bivako.
Ni ibintu bisanzwe cyane uruzi rukivuka ruba ari umurongo umwe mugabo uko uruzi rugenda imyaka ihera rugenda rukata amakorosi canke ruhindura inzira kenshi rugenda gwimba mu bumanuka canke mu bukika hanyuma ivyo gwimvye ivyo vyondo umuntu yo kwita amasedima hari gihe ingufu z'uruzi zigabanuka uruzi rukabirunda hano hama mu misi kurikira iyo haje nk'imvura nyinshi kwa ruzi rugasubira kugira umuvuduko munini uruzi rurashobora kuza rugashikira hamwe rwarunda vya bintu ntirushoye kuharengana nk'uko ruvyifuza rukaca rubomorera handi buno rugiye hirya hari gice c'igihugu kiba kigiye kukindi kuko gushika no munsi abantu babona yuko urubi hagati y'urubihugu aba ari ugo ruzi.
Abanyagihugu basanzwe barangurira imirimo hafi y'uruzi Kagera bavuga ko rubononera indimiro. Umuhanunzi wa musitanteri wa komine Giteranyi ajejwe ubutunzi n'iterambere basoma ingera Jean Bosco avuga ko mu kwezi kwa gatanu guheze imirima y'abanyagihugu yatwawe n'imyuzurira yisuka mu gihugu cy'u Rwanda.
Uruzi Kagera rwamaze gutwarwa n'amazi haruzura imirima imwe yaragiye mu Rwanda ku buryo ibitegwa by'abenegihugu bimwe biri mu Rwanda bigoye ukuntu izogaruka.
Uyu murimyi ari mu bo uruzi Kagera rwatwariye imirima abona ko amatati ashobora kwaduka hagati yiwe n'abanyarwanda.
Ingorane zirashoboka kuba ahajya ku kindi gihugu none ugiye kuharima uri mu kindi gihugu kubaza igituma ugiye kuharima kandi biboneka ko ari hakujyanye none umurundi yimukiye Rwanda bashaka ntibamwiruka.
Nubwo biruko amategeko agenga inzuzi avuga ko umuntu asiga imetero 50 hagati yaho arangurira ibikorwa naho uruzi rugarukira. Byongeye umuhinga mu bijanye n'ubutare n'agataka Charles Bakundukize abona ko atamatati akwiye kuba hagati y'ibihugu kubwa karimbi mugihe hari ubuhinga bwa none bushobora kukagaragaza.
Hagati y'ibihugu nibaza ko ave ku buhinga bwa none kiriko kiratorerwa umuti kuko twaraganiye n'abantu bigeze bari kuba bari mu mugwi wari ushinzwe gutunganya ivyimbibe hagati y'u Rwanda canke n'u Burundi ubu uye uruzi ntibakifata yuko uruzi ariko rubibe hagati y'ibihugu uye bakoresha vya vyuma bikorana na satellite bagafata amakordone y'urubibe rutandukanya ibihugu naho uruzi go kwimuka ruja ku ruhande canke ku rundi bobo bakeneye kumenya aho urubibe ruri bazokwama bishimikiza ya makordone bafata n'ivyo byuma bitihenda.
Icyo bikoze inzuzi zigabura ibihugu zoshoboye gukingirwa nkuko uyu muhinga Charles Bakundukize abandanya bivuga
kuvuga ko boshura gutera nk'ibiti bishura gugumya inkombe ntizibomoke canke uruzi ntiruzi bomore ubundi buryo n'uburyo busaba amahera menshi amafaranga menshi kuko byosaba yuko inkombe z'ubwo ruzi bozubakira bakazigumya ku buryo bw'uko naho z'amazi afize umuvuduko ukomeye amazi adashobora kumena ngo arenge inkombe ivyo navyo sinibaza ko muri bihugu byacu byoshoboka kuko murabona ku buryo bw'amafaranga atari bwinshi
ibijanye n'umusozi wimuka ukava mu Burundi uja mu Rwanda biramaze kwibonekeza hacuruzi Kanyaru ku ruhande rw'intara ya Ngozi aho vyateye amatati hagati y'abanyagihugu bo muri ivyo bihugu uko ari bibiri na bugingo n'ubu atarahera mu ntwaro bavuga ko no muri no ntara muyinga ari naho vyatanguye kwibonekeza mu mwaka w'1960 nahone bikaba byaragoranye ko amatati atorega umuti mu ntara muyinga Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none uno munsi tugiye kuganira kubiki. Itegeko ry'umukuru w'igihugu inemera ijana akarongo gaheritse 33 rishinga umunsi wahariwe gufatana mu nda mu Burundi ritomora yuko uwo munsi uhimbazwa kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kw'indwi. Kuri uwo munsi wo gufatana mu nda umurundi wese ahamagarirwa guterera icyo afise amafaranga, ibifungugwa, ivyambagwa n'ibindi. Muri uko gufatana mu nda hari bica bihabwa abantu nikora ubwo nyene kugira ngo ntivyononekare. Amafaranga nayo agashirwa muri banki mu ikone yitiriwe uwo munsi wo gufatana mu nda. Mbega none uwo munsi twovuga yuko washinzwe kubera iki? Hari mvo zumvikana zotuma habanza kubaho itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo abarundi bashigikirane. Ibitangwa nk'intererano yo gufasha abatishoboye vyo bizotunganywa gute kugira ngo bishikire ababikwiye vyukuri. Intererano ubwo ntizihaba ziba nyinshi zikavuna wa murundi yo basanzwe afise amikoro make. Uwo vyoshika ntaronka icyo atanga ntangaruka bizomuzanira. Hoko gwiki kugira ngo uwo munsi wahariwe gufatana mu nda kw'abarundi ushike ku neza y'abarundi bose no kwihangiro ugamije. Ngivyo bimwe mbyo tugiye kugaruka ko abasubiye kuba ikaze. Abatumire rero turi kumwe hano hari Joseph Ndayisenga n'umuyobozi mukuru ajeje gufatana mu nda no gushyigikirana. Joseph ndakuramukije.
Ndabaramukije ranje.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Ubundi turi kumwe ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo. Faustin mwaramutse.
Mwaramutse.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Mu gutangura rero ikiganiro inyezina duhere mu bushikiranganji mu buryo bugejwe harimo gufatana mu nda. Kubera iki umunsi wo gufatana mu nda mu Burundi?
Murakoze. Umunsi wo gufatana mu nda kumbure bwabaye uburyo bwo gutunganya neza uwo munsi na yahandi ho murazi ko gufatana mu nda gushigikirana byamye biri mu bigenga barundi. Muribuka kera ko abarundi ndetse n'ubu barashigikirana mu bihe byiza cyangwa mu bihe by'ingorane. Abarundi barashigikirana mu kwitaho abagowe batishoboye, impfubyi, abapfakazi, abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abandi. Abarundi kandi murazi ko barahanindaro uhita batanamuza atano baramubona mugabo kubera babona ko aba ari mu bihe bigoye bumwiriye ko bakamwakira bakamuhindaro. Niyo migenzo rero myiza yose yahora iranga barundi kumbure itari itunganijwe neza dushaka ko abarundi dusubira ko kuko byarabonetse ko hageze igihe iyo migenzo igatituka.
Kugira ngo abarundi bakanguriye gufatana mu nda birakeneye ko abanza gushinga umunsi wahariwe icyo kintu.
Twababwiye yuko gufatana mu nda gushigikirana byaramyeho. byaramyeho ariko rero uri kuraraba igihugu byagiye kiracamwo biraboneka yuko nk'umuntu afise ingorane nk'umuntu afise amikoro make nk'umuntu yabuze utwararira gusanga atonze nk'imbere y'ubushikiranganje umushikiranganje amuciye ati narondera umushikiranganje tufise ingorane ziye ati jewe by'ukuri naraye ubusa birumvikana ko ataworeka ko ibintu biguma bigenda gutyo aho umuntu kumbure yoza gufungura ruko arinze gushika ibujumbura ko arinze kubona n'umushikiranga
hari cyatitutse rero mu bijanye n'uwo muco mwavuze wa kera aho gufatana mu nda
cyaratitutse kuko uretse na kera cyane nka jewe sindi wa kera goze mugabo twakuze tubona iwacu ikumbure usanga abantu batiyifashe cyane mugabo ugasanga umubanyi hari utwa afise ibyo n'ibyo byose yaragerageza kubujya tawarara ubusa kandi azi ko hari uwundi atashobora kuronka utwa kinjika
cyane n'akantu ko kwiyamamaza kumbura bari ku butegetsi bagombye kunyuzamo
icyo onyaro n'undi munsi gihe twari mu biganiro bari ko barabaza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ibarabajije ibibazo byinshi barabaza ibibazo nkamwe n'ivyo hariho nabandi bavuze ati canke no kubera ku Burundi bwashitse mu bukene buzura inzara ariko rero ugiye kuraba nk'ivyo nkuko turiko turabisigura ukaraba no muvyo leta yashinze ubushikiranganje muvyo bujejwe harimo gushigikirana muvyo ubushikiranganje busabwa ko harimo gutunganya neza ibijanye no gushigikirana hagati ya bene gihugu
reka simbire muri paseme Faustin umunsi mukuru wo gufatana mu nda mu Burundi mwe mukiwumvise kushinzwe mu cyo muvyakira gute
jewe numva atacu byari bitwaye kuvuga ati umunsi sinaza kwari n'umunsi mukuru ni jurune wahari gushigikirana ibyo ni ibintu bisanzwe gushiraho umunsi wahari gushigikirana mugabo ico jewe ntumva na je ntategera sinumva ko binda guca mu itegeko ntategeko binda gucamo kuko ugufasha umuntu cyaje gushigikirana ni mu mutima w'umuntu nuko umuntu yumva ati jewe mfise ikintu shigikiruko kandi abarundi gushigikirana ukujya bize kuti baravyamye umukene n'ubaracabibandanye genda urabe mu Burundi uko byifashe no munsi usanga mungo abantu babaye mungo ari benshi abarishyirwa amashuri nabo batavye ni benshi aha anyi solidarite mu Burundi n'ubirahari usanga uri kuri Minerval uyu usanga ijugurana umuntu usanga uri hiri ikintu uyu barabikora abarundi kujye gutandukanye nama ndiko nabana je abantu bama baciye ku biro baneva ngo te ndanze ko twamatiko turashigikira abantu batishoboye cyangwa bafise ingorane igihambaye n'ukumyati mbega uwo muntu agiye gushigikirwa muri cadre ndinde n'urya muntu bibaye kubera kuvuga ati ni impfuvyi tugadushigikira impfuvyi tugadushigikire abapfakazi tugadushigikire abatama n'abatamakazi hagomba gufashwa abibimuga abana bo mwibarabara ico ni kimwe sivyo hagaca bikindi urantegera hagaca ni babakene baje muri no context y'ubukene cyane kuko hari n'abantu bakenye kubera iyi context y'ubukene turimo yavuze uyu aserukira ubushikiranganje aravuga ati ngo kera abantu kera ni kera nyine jisitema wo kubwira hegitari ku munyagihugu mu 60 inkene yangana n'ubu no bimuha mu 60 zari hegitari zibiri ku munyagihugu mu 73 yari hegitari ubu tugeze kuri 0.5 hegitari ninge n'ubukene bungana ubu ni 70% hafi y'abakene baba andesu ya dolari
uvuga rero ko iryo tegeko ryo barije kubera ubukene
bwaje buje niko ndakubwira 70% bari andesu di seed of poverty
ni kuvuga iki mu gihe kuvuga yuko ari abakene barundi
ndo ngo kuva munsi y'idolari wa faritira turiko turavuga tuti rero ushize ijune do solidarite ukavuga ati urayishizeho sinumva inge ndvuga ngo ni itegeko risye solidarite urumva naho uvuga uti abarundi mufashanyo kabasansibiriza barabasansibiriza
ariko mu bushikiranganje bavuze yuko kuva bushingwa mu vyo bujejwe harimo gutunganya neza ibijanye no gufatana mu
ubushikiranganje bwa mbere ho horegiriyere mabura afise budget tubuha iyo budget tozwa mu mahera nyene yacu twibwe nyene abarundi abanyene ni waza kugura ibintu bagira ibitanze no bagira iki iyo igihere twatanze budget y'igihugu leta igashiraho ubushikiranganje bujejwe solidarite deja twatwabaye solidaire isolidarite ya mbere bayabaye uko mu bushikiranganje
wamuza mwamaze gufatana mu nda
afashe mu mahera nyene twarije rada y'igihugu kandi kuri MP nyene igenda uvise bwishari hameshe none ugira umurundi wese aratanye kwa gushuko
no uvuze gutumenga nti cyari nakene ivyo bindi
je ndikora ngo inyere ibintu bitunganje ndi uko niko byanza kuba bimeze la solidarite ibanza guca ko nyene guko zitambije hari abantu batanzwe kwa bagize hanyuma habayeho ubushikirangane iyo ni classique iyo uvuze rero uti tugira dusansibiriza abarundi kandi kuvyo gufashanya sivyo ni vyiza kubasansibiriza kandi basanzwe ba je ndikora ngo basanzwe babikora umuntu kuvuga rero ko hari irindi tegeko kandi byo gutoza kandi gikumijewe ntatahura
ndagaruka
niho ntatahura
ndasubiye mu bushikiranganje
mugaruke ari mugaruke
cyane abarundi nkuko mwabivuze namwe kuva mu ntango bamye bafashanya uno munsi kubigira itegeko ubwo se kubera umurundi agatongo wiko afise kandi afise igice cye gitare ubwo se kubera 70% barenga bakinye cyane bari munsi
ndabuze ari bishimye
mwese mu kubera ubukene iyo tegeko rije
murakoze imbere yo kubigaruka ko icyo kibazo mumbajije naje nagira ndababaze icyo iryo tegeko gishye
mbega imbere yuko hari icyo gica icyo rikiza cyo kiri
icyo rikiza ni kinini cyo ricyo cya dukora niki twovuga tuti ni intango itanguye yo kuringaniza neza icyo gikogwa turuko turumvikana byumvikana rero ko muri kazoza duca tubandanya umwe wese icarose
bizohabwa abandi
bizohabwa abandi Ejo tuba twavyise gushigikirana mu kibano. Uzogenda ku mutumba vukako. Uzoje muri karitsi yabamwe canka vukako. Arashobora no kubabona abaribo kuko hariho n'abashabironyera aho nyene ubarabaze gutororokanya intonde z'abatishoboye kuruta abandi. Abo nabo noshaka nkabavuga ahanini n'ababana b'impfuvyi batagira kirera. Nabusanga bageze mu za bukuru nabusanga bagendana ubumuga butandukanye naba bapfakazi
umbe nk'aba bantu baheje amashuri mugabe batararonka ubuzi barimo
oya banyine twoba turiko turabesha ariko rero bivanye nahaba mu kibano kuko ni ntumbero yo mu kibano
iyo nterano izotorezwa ku mutumba akitagirwa ku mutumba nyine
izotorezwa ku mutumba ibishobora kononekara bizotanyirwa ku mutumba mugabe bitononekara bishobora kubikika bizoja mu makomine bice biguma mu makomine hanyuma ya migwi ishinzwe gukurikirana ingene ibi bikorwa bigenda abo mu ikomine bace bakorana nabo ku mitumba imitumba yose yerekana abatishoboye kurusha hanyuma rero hakagera igihe babantu bakaza kubagarukira byumvikana ko ushobora gushigikira kuri uyu mutumba mugabo kubera mwagize amahigwe kumbure mukegeranya byinshi cyangwa gasangi wanyu haramera kurusha handi hari ibishobora gutoja gusahiriza kuyundi mutumba uzo butaronse mugabo ni wanyu bizogaruka
hari ngendo ikunze kwibonekeje bagize ngongira urutonde rwabo dufasha cyangwa duhi ibintu ugasanga abusanga bacha bagomba gushira imbere biwabo cyangwa abo bavukana cyangwa incuti nibibaza yuko kampinga yanjye gashaka kuca muri ibyo bintu
mubonye abagize umugwi wo ku mutumba mworema nabantu 9 ubugizwe n'umukuru w'umutumba haba harimwo uwaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo burimye n'ubworozi bazo bari bajya ku mitumba bita ba moniteur haba harimwo ubuduserukira haba hariho abaraba ibijanye n'ibi by'impanuka haba hariho abaserukira amadini haba hariho abaserukira ishyirahamwe kwa ruje hanyuma rero harakunda kuvuga ngo bagenywa nande nibaza ko hari ibibazo bya kira zuba turagaruka ko inzi ko bashaka ko azora hagiye imana
aniyo harangiriye igice cya mbere cya kino ikiganiro ndagushimira Joseph Ndayisenga nibutsa yuko umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda no gushyigikirana wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze cyane
urakoze reka nshimire kandi Ifose Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme wakoze kitaba kino kiganiro
kwa mwanda tumi natwe interano zaje twazitanze
kandi guhindura ingendo no gushikira
kibaza ko birimo nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye muri bandige mu banki no mu byanyu naho buta
arakoze Jerome Niyonzima utugejeho ikiganiro kwa Nyaburunga ani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire ko mwaduteze amatwi mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.